Muri no si, twese turashikirwa n'ibigeragezo. Vyoba bishika ukibaza uti, ubwo Yehova azohaseruka mfashe, nimba azohaseruka, azobigira ryari. Turashobora guhera amazinda ko Yehova azodufasha igihe turi mu bigeragezo. Uti kuki? Kubera yuko ikintu nyamukuru kimuranga, ari kamera ikora ku mutima cyane, y'urukundo. Kugira turushirize gutahura iyo kamere, n'ingene twayigaragaza, reka twiheze inkuru ya Yosefu ivugwa muri Bibiliya. Yosefu yavukiye muri Mesopotamia, hakaba haciye imyaka irenga 370. Se wiwe yari umwe sekuruza w'imiryango Yakobo, uwitwa kandi Isirayeli. Yosefu yari afise bene wabo 10 basangiye se, n'umwe basangiye se na nyina. Akiri muto cyane, yaratanguye gushikirwa n'ibigeragezo kubera ishari rya bene wabo. Ariko ibyo bigeragezo byatumye umuryango wabo wose urokoka ikigoyi. N'ikiruta ibyo, ibyamushikiye birashobora gutuma na twebwe turonka imihezagiro y'ibihe bidahera. Nimukurikire muri Bibiliya zanyu, igihe dusoma mu Itanguriro 37, umurongo wa 2 gushika ku wa 11.
Yosefu afise imyaka 17, yararagiye intama ari kumwe na bene wawo mu mukuku. Kandi kubera yaragahungu, yari kumwe n'abahungu ba Biruha n'abahungu ba Zilupa, abagore ba se wiwe. Nuko Yosefu azanira si inkuru mbi kubiberekeye. Isirayeli yakunda Yosefu kuruta abandi bahungu biwe bose, kuko yari umuhungu wo mu busaza bwiwe. Nuko amukoreshereza impuzu ndende y'imirongorongo imeze nk'ishati. Bene wabo babonye ko se amukunda kuruta bene wabo bose, batangura kumwanka kandi ntibashobora kumuvugisha mu mahoro. Mu nyuma Yosefu arota indoto, hanyuma yibwira bene wabo, baba baronse iyindi mvuyo kumwanka. Nuko ababwira ati,
ndabinginze mwumvirize indoto narose. Erega ehe, twari kutuboha imiganda hagati mu murima, maze umuganda wanjye urahaguruka uhagarara ugororotse, maze imiganda yanyu itangura gukikuza umuganda wanjye no kuwunamira.
Nuko bene wabo bamubwira bati,
mbega ugiye koko kuba umwami wo kutuganza? Cyangwa ugiye kutuganza koko?
Baronka rero imvo nshasha yo kumwanka kubera indoto ziwe no kubera amajambo yiwe. Inyuma y'ibyo arota n'iyindi ndoto, maze ayiganira bene wabo, avuga ati,
nongeye kurota indoto, kandi hizuba n'ukwezi n'inyenyeri 11 byari ko binyunamira.
Maze ayiganira se wiwe na bene wabo, hanyuma se wiwe atangura kumuhambarira amubwira ati,
iyo ndoto warose isobanura iki? Mbega twe na nyoko wawe na bene wanyu tugiye kuza tukunamire gushika hasi?
Bene wabo bamugirira ishyari, mugabo se wiwe azigama iryo jambo.
Bene wabo na Yosefu birabagora kwemera insobanuro y'izo ndoto, ariko Yakobo arazigama iryo jambo, agumiza indoto za Yosefu kumuzirikanya. Uti gute? Aguma azirikana icyo kintu. Ashobora kuba abona ko izo ndoto ziva kuri Yehova, ariko bene wabo na Yosefu siko babibona. Tubandaniriza iyo nkuru mu Itanguriro 37, umurongo wa 18 gushika kwa 36.
Bamubona kiri nk'hariya, maze atarashika hafi yabo, batangura kumugira umugambi mu buryo bw'ugwenge bwo kumwica. Babwirana rero bati,
ehe, ngo ujye arajya wa murose.
Ubu rero ngo tumwice, tumujugunyira muri kimwe mu byobo by'amazi, tuze kuvuga ko igikoko cy'ikimwenyi cyamurokebye, duheze turabe ikizova mu ndoto ziwe.
Rubeni yumvise ibyo, agerageza kumurokora mu kuboko kwabo, avuga ati,
toye kumwica.
Maze Rubeni abandanya kubabwira ati,
ntimuvishe amaraso, nimujugunyire muri iki cyobo cy'amazi kiri mu gahinga, kandi ntimushire ukuboko kw'inka zikuriwe.
Intumbero yiwe yari iyo kumurokora mu kuboko kwabo kugira musubize kwa se. Yosefu agishikaho bene wabo bari, batangura kumwambura impuzu yiwe ndende, ya mpuzu ndende y'imirongorongo yari yambaye. Hanyuma baramufata bamujugunyira muri nyacyobo cy'amazi. Icyo gihe nyacyobo cyaragaragara, nta mazi yari muri cyo. Maze baricara kugira bajye umukate. Bararamuye amaso bakihweza, babona umugwi w'ingenzi w'Abishimayeli wari kuraza uvuye i Gileyadi. kandi ingamiya zabo zari zitwaye ibirarira bimota neza by'ibimera n'umusomozo be n'ibishishwa by'uburembo bari ku nzira babimanukanye mu Misiri. Nuko Yuda abwira bene wabo ati:
"Jo Mariki hamwe twakwica mwene wacu tugavuga ko amaraso yiwe ingo tumugurishe kubishima yeri ntitumushire ku kuboko na kare ni mwene wacu umubiri wacu."
Nuko bumviriza mwene wabo. Buno abagabo abadandaza ba Midiyani baca ngaho, bene wabo na Yosefu baca baramukwiga bamuduze bamukuye muri nyacyo cy'amazi, maze bagurisha Yosefu kuri Nyabishimayeli ibice 20 by'ifeza. Amaherezo bano bajana Yosefu mu Misiri. Mu nyuma Rubeni asubira kuri nyacyo cy'amazi asanga Yosefu atawuriye aca tanta muri mpuzu ziwe. Asubiye kuri bene wabo bandi avuga ati:
"Umwana ntawuhari, none ga yemwe nja hehe koko?"
Ariko bafata ya mpuzu ndende ya Yosefu bakerera isuguru baraheza bakoza nyampuzu mu maraso inshuro n'izindi. Hanyuma barungika nyampuzu ndende y'imirongorongo bayizanira se bamubwira bati:
"Iki nicyo twatoye, turakwinginze usuzume ko yaba ari ya mpuzu ndende y'umuhungu wawe cyangwa ikatariyo."
Atangura kuyisuzuma maze avuga ati:
"Ni ya mpuzu ndende y'umuhungu wanje. Igikoko cy'ikimwenyi cyamurokeje Yosefu ntankeka yatabaguye."
Yakobo aca tanta muri mitamana yiwe maze akenyera igunira mu mafyinga agandarira umuhungu w'iminsi myinshi. Abahungu biwe bose n'abakobwa biwe bose baguma baza kumuhoza, mugabo aguma yanka guhozwa. Avuga ati:
"Nzomanuka iyo umuhungu wanje ari mu kuzimu ngandaye."
Nuko se wiwe abandanya kumuririra. Ariko nyaba Midiyani bamugurisha mu Misiri kuri Potifari, umukozi we ku kirimba cya Farawo, umukuru w'abacungera ubuzima.
Mbega ihinduka! Yahora ari umwana w'umukundwa, none asigaye ari umuja. Bene wabo na Yosefu ntibananirwa no gukunda mwene wabo gusa, barananirwa no gukunda se wabo, ariko ikiruta byose barananirwa no gukunda umubyeyi wabo wo mu ijuru, Yehova. Gukorera Yehova tudahemuka ntibica bituma tudashikirwa n'akarenganyo. Byonashika tukarenganywa n'uwo dusangiye ukwemera. Waba uri mu kigeragezo nk'icyo? Ibigeragezo bigushikira biraguha akaryo kadasanzwe ko kwerekana ko ukunda Yehova. Uti gute? Raba uko Yosefu yabyifashemwo. Mu Itanguriro 39, umurongo wa mbere gushika kwa 23, havuga hati:
"Na Yosefu amanukanwa mu Misiri, maze Potifari, umukozi wo ku kirimba cya Farawo, umukuru w'abacungira ubuzima, umunyamisiri, amugura n'Abishimayeli bari bamumanukanye ngaho. Mugabo Yehova abana na Yosefu, ku buryo uwo muntu aroranigwa, arahava ashyirwa hejuru y'inzu ya Shebuja, umunyamisiri. Nuko Shebuja abona ko Yehova yari kumwe nawe, kandi ko Yehova yatuma aroranigwa mu kintu cyose yakora. Yosefu agumagira ubutoni mu maso yiwe kandi amukorera ubudahengeshanya, ku buryo amushinga kugaba inzu yiwe, ibyiwe byose abishyira mu kuboko kwiwe. Nuko kuva igihe amushingiye kugaba inzu yiwe no kuganza ibyiwe byose, Yehova aguma ahezagira inzu y'uwo munyamisiri kubera Yosefu. Kandi umuhezagiro wa Yehova uba ku byo yari afise byose mu nzu no mu murima. Amaherezo arekera ikintu ciwe cyose mu kuboko kwa Yosefu, kandi ntacyo yinona na gato ku vyiwe kiretse umukate yarye. Byongeye, Yosefu aba mwiza ku mubiri, aba na mwiza mu kuntasa. Inyuma y'ivyo, umugore wa Shebuja atangura kurara muri amaso kuri Yosefu, avuga ati:
"Ingo turyamane."
Mugabo Yosefu yaranka akabwira nyamugore wa Shebuja ati:
"Ehe databuja, ntacyo yinona ku byongejwe mu nzu, kandi ibyo afise byose yabishyize mu kuboko kwanjye. Nta wundi uta muri iyi nzu, kandi nta kintu na kimwe yanyimye kiretse wewe, kuko uri umugore wiwe. None noshobora nte gukora icyo kibi gikomeye ngacumura koko ku Mana?"
Uko yabibwira Yosefu ku munsi ku munsi, Yosefu ntiyigera amwumviriza ngo ajyame iruhande yiwe ngo agumane nawe. Mugabo munsi uri izina Yosefu yinjira mu nzu gukora igikorwa kiwe nko ku yindi minsi, kandi nta n'umwe mu bagabo muri iyo nzu yari ngaho mu nzu. Maze nyamugora mucakira impuzu avuga ati:
"Ingo turyamane."
Mugabo Yosefu amutana impuzu yiwe mu kuboko arahunga aja hanze. Nyamugora abonye ko asize impuzu yo mu kuboko kwiwe kugira ahungire hanze, aca atangura gusemerera atabaza abagabo mu nzu yiwe, ababwira ati:
"Ehe, yatuzaniye umugabo umuheburayo kugira tugira kamenyo. Yagiye undi ngo turyamane, mugabo nca nkuma induru n'ijwi ryanjye ryose. Aho yumviye ko ushize ijwi hejuru ngo akuma induru, yaciye ati mu nzu yiwe iruhande yanjye, arahunga ajya hanze."
Acagumiza impuzu ya Yosefu irambise iruhande yiwe gushika shebuja agarutse imuhira, maze amubwira nk'uko ano majambo ari ati:
"Wa muzuku w'umuheburayo watuzanira, yagiye undi ngo angira kamenyo, mugabo ngipfa gushyira ijwi hejuru ngakoma induru, yaciye ati mu nzu yiwe iruhande yanjye, ahungira hanze."
Shebuja ngo yumve amajambo umugore we amubwiye ngo: "Umusuku wawe yangiriye ibi n'ibi," ishavu rica rirarurumba. Shebuja wa Yosefu aca aramufata amushyira mu nzu y'ibohero, ahantu imbohe z'umwami zafungirwa. Aguma ngaho muri iyo nzu y'ibohero. Ariko Yehova agumana na Yosefu, kandi aguma amugirira ubuntu bwuzuye urukundo, yongera muha kugira ubutoni mu maso y'umukozi mukuru w'inzu y'ibohero. Uwo mukozi mukuru w'inzu y'ibohero ashyira mu kuboko kwa Yosefu imbohe zose zari muri nyanzu, kandi ikintu cyose bakora ngaho niwe yagikoresha. Uwo mukozi mukuru w'inzu y'ibohero nta kintu na kimwe cyari mu kuboko kwa Yosefu yasuzuma, kuko Yehova yari kumwe na Yosefu, kandi icyo yakora Yehova agatuma kiroranirwa.
Yehova agumiza ijisho kuri Yosefu kandi agatuma ikintu cyose akora kiroranirwa. Kubera iki none Yehova amukunda cyane kuraho? Ni kubera yuko Yosefu amwumira ko mu bimushikira byose. Iyo nkuru ya Yosefu iratwereka ko tugumye turi intahemuka kuri Yehova, nawe atazokwigera duheba, ahubwo azoturonsa ibyo dukeneye ku gihe kibereye kugira dushobore kwihangana. Reka tugaruke kuri iyo nkuru. Yosefu arazezwa abanyororo babiri badasanzwe, uhereza ibinyobwa Farawo n'umukuru w'abotsi imikate. Umunsi umwe bombi bararota indoto zigoye gutahura. Yehova arafasha Yosefu kuzisobanura neza kandi zose zikaranguka. Mu Itanguriro 40:14, Yosefu aringinga uwo ahereza ibinyobwa Farawo ati: "Uzunyibuke nibyamara kukugendera neza, kandi ndakwinginze uzungirire ubuntu bwuzuye urukundo, ubwire ibyanje Farawo, unkuze muri iyi nzu." Ariko uwo mugabo nasubira no kwibuka Yosefu. Haciye igihe, Farawo nawe ararota indoto zibiri zivuruga ubwenge. Imwe igizwe n'inka zonze ziriko zirya izibyibushe, iyindi igizwe n'amahundo y'intete akabiranye ariko amira amahundo meza. Nta n'umwe mu baherezi n'abanyabwenge bo mu Misiri ashobora gusobanura izo ndoto. Amaherezo, umwe ahereza ibinyobwa Farawo aramubwira ko Yosefu ari umuhanga mu gusobanura indoto. Farawo aca atuma ko Yosefu butarariye. Reka tubandanirize iyo nkuru mu Itanguriro 41:25. Ubu Yosefu afise imyaka 30, akaba ahagaze imbere y'umwami.
Maze Yosefu abwira Farawo ati:
"Indoto ya Farawo ni imwe gusa. Icyo Imana y'ukuri igira ikore yakibwiye Farawo, izo nk'indwi nziza ni imyaka indwi, nayo mahundo indwi y'intete meza ni imyaka indwi. Iyo ndoto ni imwe gusa. Izo nk'indwi zinambye kandi mbi zaduze mu nyuma zazo ni imyaka indwi, nayo ayo mahundo indwi y'intete agaragara yababonye umuyaga w'umuseruko azoba imyaka indwi y'ikigoyi. Iki ni cyo kintu nabwiye Farawo. Icyo Imana y'ukuri igira ikore yakeretse Farawo, ehagira haza imyaka indwi y'umusesekara ukomeye mu gihugu cyose cya Misiri. Mugabe imyaka indwi y'ikigoyi izoza mu nyuma zayo. Kandi umusesekara wose wo mu gihugu cya Misiri uzokwibagirwa. Ikigoyi kiyogeze ko kigihugu. Uwo musesekara uzoba wahora mu gihugu ntuzomenyekana kubera icyo kigoyi cyo hanyuma. Kuko kizoba by'ukuri gikomeye cyane. Kandi kuba iyo ndoto yasubiriwemo Farawo inshuro zibiri bisobanura ko icyo kintu gishimangiwe n'Imana y'ukuri. Kandi Imana y'ukuri iriko yihutira kugikora.
Yosefu arashikiriza umugambi utomoye w'icokogwa kugira bitegurire icyo kigoyi. Farawo arashima cyane ukuntu Yosefu asobanuye izo ndoto n'impanuro nziza atanze, ku buryo aca muha kuganza Misiri yose akabuwa kabiri havuye we. Haciye imyaka umunani, ikigoyi kirabica bigacika muri ako karere, n'umuryango wa Yosefu urahabonera. Yakobo aca arungika abo bahungu biwe mu Misiri kugura ibifungurwa. Abahungu cumi ba Yakobo baragenda mu Misiri, ariko umuhererezi wiwe Benyamini aguma muhira. Ba bahungu cumi barabona Yosefu maze bakamwunamira. Ya ndoto aheza imyaka rose ikaba irangutse. Yosefu aramenya bene wabo, ariko bo ntibamumenya. Abavugisha gusa mu rurimi rwo mu Misiri akoresheje umusobanuzi, ku buryo batamenya uwo ari we. Yosefu rero abwirizwa gufata ingingo. Yoba aza gukoresha ububasha afise kugira akomeshe bene wabo? Yoba aza kubirukana atakinya akabona ko badakwiye gufashwa? Canke araza kurondera ukuntu yosubiza hamwe nabo? Yoba aza kwigana urukundo rudahemuka rwa Yehova? Iyaba ari wewe, wari gukora iki? Yosefu ashaka kumenya ko bene wabo boba barahindutse, canke ko boba bacuze urwanko n'ishari. Aca rero abagiriza ko arabatasi, akababwira ko agira apfunge mwene wabo Simeyoni gushika bagarutse bazanye Benyamini. Reka dusome mu Itanguriro 42, umurongo wa 21 gushika kwa 24.
Nukuri turi nikitwagira ku bijyanye na mwene wacu, kuko twabonye amarushwa yiwe igihe yatakamba asaba ngo tumwumvire impuhwe, ariko ntitwumvirize. Nicyo gituma aya marushwa dushyikiye.
Maze Rubeni arabishyura ati,
sinababwiye nti ntimucumure kuri uwo mwana, mugabo ntimwanyumvira ice? Ubu rero amaraso yiwe ngayo arishuje.
Ariko bo ntibari bazi ko Yosefu yari karabyumva, kuko hari umusobanuzi hagati yabo. Nuko yigira kure yabo atangura kurira, maze agaruka aho bari avugana nabo, atora Simeyoni muri bo amuboha babona.
Rubeni aricuza kubona barakoreye ikibi Yosefu, ariko Rubeni na bene wabo boba bigaye by'ukuri. Kugira Yosefu abimenye, ababwira ngo basubire Kanani bazogaruke mu Misiri bazanye Benyamini umuhererezi wabo. None Yakobo byakira gute yumvise ko bagomba gutwara Benyamini mu Misiri? Mu Itanguriro 42, umurongo wa 36 n'uwa 37 hishura hati,
murampekuye, Yosefu ntakiriho, na Simeyoni ntakiriho, na Benyamini nawe mugira mutware, ibyo bintu byose biranjeko.
Ariko Rubeni abwira se wiwe ati,
abahungu banje babiri uzubice ni nta mukugarukanira, n'umunshinge ni jewe nzomukugarukanira.
Yakobo ararahira akarengwa, ntarota areka Benyamini ngo agende. Ariko rero mu mwaka ugira kabiri w'ikigoyi ibifungurwa birahera, Yakobo n'urugo rwiwe bagasigara bifumbereje. None Yakobo yoba ate bakagondozwa akareka Benyamini agasubirana na bene wabo mu Misiri kuzana ibindi bifungurwa? Reka tubirabe mu gusoma Itanguriro 43, umurongo w'8 gushika ku wa 10, uwa 13 n'uwa 14.
Amaherezo Yuda abwira Isirayeli se wiwe ati,
ndungikana n'uwo muhungu kugira duhaguruke tugende tuboneho kuma turi bazima ntidupfe twe nawe n'abana bacu batoye. Nije nzomwishinga, nze ndamuhaniko, ni ntamukuzanira ngo ndamugushikirize, nzoba rero ngucumuye ko ibihe byose mugabye tudahinahina ubu twari kuba twagiye tukongera twagaruka inshuro zibiri
mutore mwene wanyu maze muhaguruke musubire kwa nyamugabo kandi imana mushobora byose ibahe kugirwa ikigongo imbere ya nyamugabo kugira barekurire mwene wanyu wundi na Benyamini nanje nimba ari ngombwa ko mpekugwa nta kundi
naho kera Yuda atamuwe yari yagiriye Yozefu umwana se wiwe yakunda cyane ubuhoho ariyemeza gukingira Benyamini umwana se wiwe akunda cyane Yakobo aca bareka bagasubira mu Misiri bakagenda bashiriye Yozefu akaganuke gakwiye reka tubandanirize iyo nkuru mu itanguriro 43 umurongo wa 26 gushika kuwa 30
Yozefu yinjiye mu nzu bamuzanira rero mu nzu nyangabirano bari bazanye maze bakubita inkoro hasi imbere yiwe
mbega so wa mutama mwavuga arisohora aracyariho
nabo bati
data umusavyi wawe arisohora aracyariho
maze barunama bakubita inkoro hasi araramuye amaso akabona Benyamini mwene wabo umuhungu wa nyina acavuga ati
uyu ni mwene wanyu umwe w'umuhererezi mwambwira
yongera kati
imana ikugirira ubutoni mwananje
maze Yozefu kubera yari arengewe n'ikigumbagumba afitiye mwene wabo arihuta arongera haririra ajya mu cyumba aririraye
Yozefu ashaka kumenya ko bene wabo bahindutse vyukuri aca rera bageza uti gute Yozefu ategeka basuku biwe kuzuza ibifungurwa amasaho ya bene wabo mwibanga ntangere aca afata igikombe ciwe cifeza akakinyengeza mu isaho ya Benyamini bamaze kwegera imbere gatoyi Yozefu aca arungika basuku biwe ngo babakurikire babashikiriye bababaza bati kubera iki mwibye igikombe cya databuja bene wabo na Yozefu bararahira bakarengwa ko atagikombe batwaye bakongera ko bati uwo mu gisangana ace yicwa abasuku ba Yozefu baca basaka mu masaho yose bakagisanga mu isaho ya Benyamini bene wabo baca bagaragaza umubabaro bafise mu gutanta muri impuzu zabo barazazanigwa bose bagaca basubirana inyuma na Benyamini Yuda arakubita inkoro hasi imbere ya Yozefu akavuga ati imana y'ukuri yamenye ikosa ry'abashumba bawe ehe turabashumba ba databuja Yozefu arabandanya kubageza akishura yaratse ati mwe nimusubiri iwanyu ariko Benyamini asigara ngaha abo umushumba wanje Yuda aratakamba ati nasubiranye inyuma na Benyamini dawa zocapfa kandi nzoba ndamukoreye icyaha atopfa mpariye kubera ko Yuda adashaka ko se wiwe yongera gutuntura kubera buze umwana akunda cyane aca yemera kuba umuja mu kibanza cya Benyamini Yozefu biranka ko yigumya raba ukuntu abyifatamwe mu itanguriro 45 umurongo wa mbere gushika kuwa 15
nuko Yozefu ntiyabagishobora kwigumya imbere y'abari bahagaze iruhande yiwe bose aca semerera ati
nimusohora abantu bose bamva iruhande
nta wundi yarahagararanye nawe igihe Yozefu yimenyesha bene wabo maze ashirijwe hejuru arira abanyamisiri baravyumva n'inzu ya Farawo iravyumva amaherezo Yozefu abwira bene wabo ati
ndi Yozefu mbega dawa aracyariho
ariko bene wabo ntibashobora kumwishyura kuko bari bahagaritse umutima kuberaho Yozefu abwira bene wabo ati
enda nimunyegere
nabo baramwegera hanyuma avuga ati
ndi Yozefu mwene wanyu uwo mwagurishije mu Misiri ariko ubu ntimubabare kandi ntimwite kwishavu kubera mwangurishije ino kuko imana yandungitse imbere yanyu kubwo kuziga mu buzima
kuko yari umwaka ugira kabiri w'ikigoyi mu isi kandi haracyasigaye imyaka itanu itazobamwe igihe cy'irima cyangwa iyimbura. Imana rero yandungitse imbere yanyu kugira ndabashirireho amasigarira mu isi no kugira ntume mubandanya kubaho mu kubarokora mu buryo buhambaye. Nuko rero si mwebwe mwandungitse ino, ahubwo ni Imana y'ukuri kugira ingire nka se wa Farawo n'umukuru w'inzu yiwe yose n'uganze igihugu cyose cya Misiri. Nimuduge n'ingoga kwa Dawe mumubwire muti, ibi ni by'umuhungu wawe Yozefu avuze, Imana yampaye kuganza Misiri yose. Manuka uziyondi, ntutebagane, uzoba mu gihugu cya Gosheni kandi uzoguma hafi yanjye mwe n'abahungu bawe n'abahungu b'abahungu bawe n'imikuku yawe n'amasho yawe n'ibyawe byose. Aho niho nzokuronkereza ibifunguro kuko hagisigaye imyaka itanu y'ikigoyi, kugira ngo wewe n'inzu yawe n'ibyawe byose ntimuje mu bukene. Kandi amaso yanyu n'amaso ya mwene wacu Benyamini aribonera yuko akanwa kanjye ariko kari ko kavugana namwe. Muze mwiganire Dawe rero, ubu ni nahazwa bwose mfise mu Misiri. Be nibyo mwabonye byose, muze mwihutire kumanukana Dawe ino.
Maze agwa mu izosi Benyamini mwene wawe araturikisha ararira, Benyamini nawe amuririra ku izosi. Hanyuma asoma bene wabo bose yongera baririrako.
Nuko rero Yakobo n'abandi nka 70 bo mu rugo rwiwe baca bamanuka mu Misiri. Farawo abaha igihugu cya Gosheni ngo bakibemo. Abakomoka kuri Yakobo bamara imyaka 215 baba mu Misiri, gushika igihe bose uko ari 3 canke zirenga baca hagati y'impome z'ikiyaga gitukura, maze mu nyuma bakigarurira igihugu c'isezerano. Yehova yarakoresheje Yozefu mu kuziga mu muryango Mesiya yokomotsemwo. None iyo nkuru ya Yozefu itwigisha iki? Mu ngorane zose Yozefu yaciyemwo, yagumye ari intahemuka kuri Yehova. Yamaze imyaka myinshi ashikirwa n'ibigeragezo by'urutavanako, ariko ntiyigeze abika inzika. Washobora gusanga ataco dushoboye guhindura ku bigeragezo bidushikira muri inose, ariko turashobora guhindura ukuntu tuvyifatamwo. Niturota dushavurira Yehova, turamukunda kandi twiyemeje kugaragaza urwo tumukunda mu kwirinda ikintu cyose cyomubabaza. Igihe ibintu byahinduka, Yozefu yaragaragarije urukundo rudahemuka bene wabo naho bari baramukoreye ikibi. Nkako urwo rukundo rwaratumye ubuhanuzi buranguka. Mu gihe cya Aburahamu sekuruza wa Yozefu, Yehova yari yarashinze igihe ntabanduka cyo kurokora abasabye biwe, ni ukuvuga inyuma y'imyaka 430. Iyo Yozefu atagaragariza urukundo umuryango wiwe, ubwo buhanuzi bwari kuranguka gute? Ucubona ko urukundo rudahemuka tugaragariza abavukanyi bacu ruhambaye cyane kuri Yehova. Bishitse rero hakagira umuvukanyi akubabaza, niwirinde kumwararaza canke kumwihora. Nukora ibishoboka byose kugira musubize hamwe. Na kare Yehova arakunda abavukanyi bacu, birabereye rero ko natwe tubakunda. Muri inkuru akarorero ruheta k'urukundo rudahemuka ni Yehova. Bene wabo na Yozefu baramugurishije, inabuja aramubeshera, amaherezo atabwa mu ibohero. Ariko Yehova yagumanye nawe kandi yagumye amugaragariza urukundo rudahemuka. Kubera iki? Kubera yuko Yozefu yagumye ari intahemuka, nawe rero ntiyamuhemukiye. Ibyo Yehova yakoreye Yozefu byarerekanye kandi ko yakunda ihanga rya Isirayeli. Yarakoresheje Yozefu mu kuziga mu muryango wiwe, gutyo abarazigamye umuryango Mesiya yokomotsemwo yongera aritwararika k'umuhango yatanze wo kurokora Abisirayeli worangutse kugihe yashinze. Wumva none bitaremesha? Abantu boshobora kuguhemukira bakagutwenga canke mbere bakakwambika ibara, woshobora no kurenganywa. Ariko niwaguma uri intahemuka, Yehova ntazokwigera guheba, ntiyigeze yibagira Yozefu, kandi ntazokwibagira abasabyi biwe b'intahemuka bo muri iki gihe. Numwumire ko rero nawe azoguma kugaragariza urukundo rudahemuka.